Geneva ni Radio Ijwi rya Amerika. Samwe ni gicezo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo, ni Edi Rwema ubasuhuza hano i Washington DC. Inzego zishinzwe ubutasi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko amakuru bafite yemeza ko umubare w'abarwanyi b'umutwe w'intagondwa wa Boko Haram ushobora kuba uri hagati y'ibihumbi 4,600. Ayo makuru kandi ngo agaragaza ko babana b'abakobwa barenga 200 bashimuswe n'uwo mutwe bakiriho, ariko ngo bagiye batandukanywa bakajyanwa mu duce dutandukanye. Nubwo kandi uyu mutwe uvuga ko ufite ubufatanye n'umutwe wa Islamic State muri Syria na Iraq, Amerika ibi ntibyemera kuko ngo nta bimenyetso yari yabona bigaragaza ko uyu mutwe wakira inkunga ziturutse mu mahanga. Kuri uyu wa gatanu, Boko Haram yateye imijyi 2 mu gihugu cya Nigeri, ariko baza gusubizwa inyuma n'ingabo za Nigeri n'iza Chad. Ministre w'ingabo wa Nigeri Kardio Mahamadu yahise atangaza ko bishe intagondwa za Boko Haram zigera ku 109. Kuwa gatatu, Boko Haram nanone yari yateye umujyi wa Fotokol uri mu gihugu cya Cameroon. Leta ya Amerika yahise isohora itangazo ryamagana ibitero bya Boko Haram. Marie Half, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ko Amerika yiteguye gufasha ibikorwa byo kurwanya Boko Haram. Ibiro bya Presidansi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko hakiri kare ngo babe bakwemeza ko ibitero by'indege by'igihugu cya Yorudaniya bishobora kuba byahitanye umunyamerika kazi umaze igihe waragizwe ingwate n'abarwanyi b'umutwe wa Islamic State. Umuvugizi w'inama y'umutekano hano i Washington, Bernadette Meehan, yavuze ko nubwo bahangayikishijwe n'ubuzima bw'uwo munyamerika kazi, kugeza ubu badafite ibimenyetso byemeza ko uwo mugore ashobora kuba yaguye muri ibyo bitero. Ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Yorudaniya Nasser Judeh yanditse ko ibivugwa n'umutwe wa Islamic State ari ibinyoma bigamije kurangaza no gukura abantu umutima. Uwo munyamerika kazi yitwa Kyla Moller, akaba akomoka muri Leta ya Arizona mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Islamic State yemeza ko ngo yiciwe mu nzu yari afungiwemo iri mu mujyi wa Raqqa mu gihugu cya Siriya. Uyu mugore wakoraga imirimo y'ubutabazi yafashwe ava mu bitaro bya Aleppo mu mwaka w'ibihumbi 2013. Yorudaniya imaze iminsi igaba ibitero kuri Islamic State kuvaho uwo mutwe wiciye umupilote w'umunyayorudaniya wari waragize ingwate. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Yemen, inyeshyamba z'abashite zaraye zigaruriye igihugu zinatangaza ko zisheshe inteko ishinga amategeko kandi ko zishyizeho indi nteko ya presidansi. Mu itangazo ryahise kuri televiziyo, abo barwanyi b'abahuti bavuze ko bashyizeho inteko igizwe n'abantu 551 yo gusimbura inteko ishinga amategeko isanzwe. Igihugu cya Yemen kimaze amezi menshi gifite ibibazo bya politiki byiyongera ku mutekano muke uri mu gihugu uterwa n'intagondwa za Al-Qaeda. Mu kwezi gushize, inyeshyamba z'abahuti zigaruriye icumbi rya Perezida Abderrabu Mansour Hadi, bituma yegura na guverinoma ye. Kuba nta gahenge k'imirwano abahuti na guverinoma ya Hadi ishyigikiwe na Amerika bagezeho, byatumye hari amakuru atangazwa ko Washington yaba izahagarika ibikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Yemen kugeza igihe ibintu bisubiriye mu buryo. Muri iki cyumweru, ishami rya Al-Qaeda rikorera muri Yemen ryatangaje ko umwe mu bayobozi baryo, Harith al-Nadar, yishwe n'ibitero by'indege za Amerika ari mu majyepfo ya Yemen. Uyu mutwe ishami rya Al-Qaeda mu kigobe cy'Abarabu niwo watangaje ko wakoze ibitero by'iterabwoba i Paris mu Bufaransa mu kwezi gushize, kandi warahiriye gukomeza gukora ibitero nk'ibyo mu bihe biri imbere. Uburusiya buratangaza ko ibiganiro Perezida Vladimir Putin yagiranye n'abakuru b'ibihugu by'u Bufaransa n'Ubudage ku buryo bagarura amahoro n'ituze muri Ukraine byarangiye. Umuvugizi wa Putin yatangaje ko ibyo biganiro byagenze neza, ariko yirinda kuvuga mu buryo burambuye uko byagenze. Uyu muvugizi Dmitry Peskov yongeyeho ko ibyo biganiro bizakurikirwa n'ibiganiro kuri telefone hagati ya Putin na Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine.
Turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu arico Kira, kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro vyitwa rya Amerika. Ukubungabunga amasoko y'amazi asashe mu kuzimu gutuma itota haraje ibiti gikwega imvura. Kukaba nkako ivyari vyatewe ku ruzi Rhine ku ruhande rw'igihugu cy'u Faransa byaciye vyuma ku bice 50% mu nyuma yaho urugero rwayakwegwa gongerekaniye. Ugutandukanya ahacuruzi naho abantu bakorera ibikorwa vyabo gutuma amazi y'inzuzi akingirwa. Uguhindura ingendo mu kudatema ibiti bifasha mu gukingira amashamba akwega imvura. Ukaba nkako igabanuka ryayo ku nzuzi Amazone na Congo byatumye urugero rw'imvura rugabanuka ku bice 12% mu rushana na 21% muci, nk'uko amatohoza ya kaminuza y'Ilipsi mu Bwongereza yavyerekanye haraheze imyaka ibiri. Ukubaka ingomero z'amazi ni bumwe mu buryo butuma amazi y'inzuzi avomera imirima yiyongera. Ishirahamwe IBN gishinze guteza imbere akarere k'uruzi Nil rimenyesha ko zishobora gutuma umwimbu wiyongera. Twasanze kandi ko uturere dushikigwa n'amazi duca twongerekana. Naho biruko isi iherereye ku gice cahavomerewe niba ikironka uburyohe bukwiye. Imvo nuko urushanga rwo mu mazi y'izo nzuzi rufatirigwa mu ngomero, nuko matohoza y'ishirahamwe Global Water Partnership yabitohoje haraheze imyaka ibiri. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira ababa ku nkengera yazo. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Kayanza. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati ni zihe nyungu wokura mu kwitaba ibikorwa vy'ugukingira uruzi ruvubu ngize inyishu bamuha.
Harya imvura yaguye ivyo twateye mu micungararaho yaho ntibishobora gutwagwa n'amazi.
Isi ndimwa y'u Burundi ntihasubira kubamwo ikintu citwa inkukura. Imisozi ntisubira kubomagurika.
Bituma ibinyabuzima birubamwo bimeregwa neza.
Ibyo twirima mu iyo micungararo yaho ni ukuvuga bikadufasha mu miryango.
Nk'abantu bavuye mu bihugu byo hanze usanga barafashe nka deparasema bakoresheje intuza zo mu Burundi ugasanga birinjije amahera.
Tugerageje kuraba hirya no hino haba hateye imirima myinshi. Ukuvuga mu gihe twarukingiye neza uko rutse ntirushobora gusesera muri iyo mirima. Ibyo kujya twabigura amahera makeyi aba.
Mugihe cy'imyuzurira imizi y'ibiti cyo kimwe n'ivyatsi biri ku nkengera y'inzuzi biragabanya umurinzi w'amazi. Vyongeye biba uburyo bwo gusukura amazi nk'uko ikigo Institut du Développement Agricole kijeje uburimyi mu Bufaransa cyabitohoje haraheze imyaka ibiri. Ugutera ibiti ku misozi ihanamye biduza urugero rw'imvura. Ivyo vyaratumye umwimbu w'ingano n'amasaka wiyongera ku bice 50% mu karere k'Uruzi Atbara mu gihugu ca Sudani. Ugukura na ntajyo ibishanga bungomero bizifasha kutaziba. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira ababa ku nkengera yazo, tega amatwi itohoza. Mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Kayanza. Diane, ijambo ni rwawe.
Urakoze ala imve ku mijambo ku mitumba ihana miruzi rugubu hamuruta busamba na buzira guhindwa muri komine Muruta imirimi ramaze kwera. Ibiharage birembeye bifise imishishi kuva hasi gushika hejuru. Utereje akajisho umungo usanga ibitunguru biherutse gusarurwa byanikiye imbere y'uko bijanwa ku isoko. Muri ako karere ka komine Muruta abirimizi bamaze amezi atandatu bimbura byinshi. Imvo nigabanuka ry'inkukura kubera icibwa ry'imikobeko ku misozi byakozwe n'umugambi Podefi Edouard Samutwa wo ku mutumba Muruta yemeza ko yaronkeye umwimbu w'itoni imwe n'ibiri 200 by'ibiraya mu gihe atarenze ibiri 400. Ku yindi mitumba ihanamiye Ruvubu, uyo mugambi w'ishyirahamwe FIDA yitaho uburimyi itarashikako siko ibintu byifashe. Twumvirize umwe mu barimyi bo ku mutumba Migende wa komine Gatara, Karori niko bamye.
Mu mwaka w'2020 umwimbu warumeze neza. Mugabo uya ibintu byamaze gupfunguka kubera amazi menshi bije ubuntu n'icyo tutoronka cyane gose kirenga na ibyo cyo cy'ibiharage nta kuntu vrema.
Igihe amazi y'uruzi Ruvubu abaye menshi aronona ibitari bike. Aha ndi muri komine Muruta ahagabura imitumba ya Camazi na Muruta. Imyaba itari mike iramaze gutwagwa cyo kimwe n'icya gatatu cy'umurima w'icyayi. Inkuru twakura zitumenyesha ko byatewe n'ibikorwa byo gucukura inzahabu ku ruzi Ruvubu. Uko ibintu biri bituma inkombe zago zibomoka iyo amazi abaye menshi cyane cyane mu gihe cy'imvura. Muri komine Matongo twabandanirije urugendo rwacu twahasanze abacukura urucekeri hamwe n'umusenyi. Ibikorwa be n'ibyo birunyura isenyuka ry'impome z'uruzi Ruvubu mu gihe zisanzwe zigizwe n'isi y'ibyondo. Ku ruhande rwa komine Gatara, imbingo bingo hamwe n'ibindi biti byahahora byatwawe n'uruzi, ibindi bicibwa n'abanyagihugu bwabo. Heremana Shimirimana amenyesha ko babisasiza ikawa no kubigaburira ibitungwa. Abanyagihugu bemeza ko batacikora ku mafi, isonzi n'imbaraga kuko zazimanganye cyo kimwe n'ibindi binyabuzima. Twumvirize Bonifasi Nzoyisaba wo ku mutumba Migende ya komine Gatara.
Imbaraga gucyonya n'izindi nyinshi zariyo n'isonzi zose zariyo, hanyuma ubu nta muntu akizibona.
Iyaga ry'amatongo ni imwe mu nzitizi zituma abarimyi batitaho ibikorwa byo gukinga inkukura. Ku bwa Bonifasi Nzoyisaba, uguca imikobeko mu itongo ryiwe byo kwagisha aharima. Ikena ry'abafundi b'indimo bashikira abanyagihugu ni indi siguro yo kudaca imikobeko mu mirima. Abajejwe gukinga impanuka hamwe no gukingira ibidukikije ntibarashikirwa n'amategeko mashasha agenga inzuzi. Ugushikira abanyagihugu kumuhana byofasha kugira bashobore kwitwararika ibikorwa byo gukingira uruzi Ruvubu. Twumvirize Irere niko bamye umurimyi.
Tukibikora imisozi yacu yari imeze neza, uruzi ntigwabamaguri imisozi, tubireka kuko atababitwigisha babyigiye ngo babitwigishe.
Ugutanga isoko ryo guca imikobeko muri komine Muruta byatumye abanyagihugu baharonkera akazi ko kugwanya inzara. Sabina Ntunzwe nayo amenyesha ko amaze kugura impene izomuhamase yo gutabira imirima. Amahimiriza y'umugambi Prodefi mu bijanye n'akamaro ko guca imikobeko atera intege abanyagihugu kwitaho uburimyi. Diliana Nsavyimana, umupfakazi wo ku mutumba Busamba, amenyesha ko asigaye afise umwete wo kurima itongo ryiwe gusumba uko yahora. Tumenyeshe ko umugambi Prodefi wongera ugatanga kuri gusa ibiti bibana n'indimo nk'imbingo bingo, igereveriyo, sitaria na kariandra. Byongeye ukwiyunga mu mashirahamwe bituma biyungura ubumenyi mu bijanye no guteragira ibiti mu matongo iwabo. Twumvirize Adele Nyabenda, umuhanuzi wa musitanteri wa komine Muruta, ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano.
Turabona yuko n'abenegihugu bariko baravyitabira kuko bamenye ubuhinga bwo kuyoreza ibyo biti, bwo kuringaniza mu matuta ubwo bwatsi bita kariandra. Bariko baritabira ndetse n'akamo ko guteragira ibiti bibana n'indimo kugira ngo imitumba isubire kwambara ibiti nkuko kera byari bimeze.
Tumenyeshe ko abantu barenga 9 batwawe mu mwaka uheze bivuye kuyaguka hamwe n'umurindi w'amazi y'uruzi Rubugu nkuko amakuru yo muri komine Gatara avyemeza.
Kugumya umurindi inzuzi zari zisanganywe gutuma ibinyabuzima vyo mu nzuzi nk'amafi bidatwagwa. Ico baye ciza nuko ingomero zubaka zoba ntonto nkuko ishira hamwe gitaye vy'amazi iwemi rihanura. Ukwimbura amazi mu gihe inzuzi zuzuye ni nkenegwa mu gutegekaniriza kazoza. Ugusukura amazi avuye mu mahinguriro co kimwe no mu ngo imbere yuko yisuka mu nzuzi bikingira ingwara abayakoresha. Ivyo vyogabanya ibitigiri vy'abageramiwe n'ingwara yo gucibwamo na cane cane abana batarenze imyaka 5. Kugira ngo twumve neza ibijaye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira ababa ku nkengera yazo, tega amatwi ikiyago twagiraniye na buramatari w'intara ya Kayanza. Canesius Ndayimanisha aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Buramatari Ndayimanisha Canesius ndabaramukije.
Mahoro neza Diane.
Ugukingira uruzi Ruvubu mu guca imikobeko byo bari bikorwa bizokorwa ku mitumba yose mu Kayanza.
Hariho nk'umugambi wa Prodefi umaze gukora ibitari bike mu makomine menshi mugabo ntibirakwira hose, ariko uwo mugambi urabandanya.
Hari bikorwa mwebwe intara isanzwe itegekanya gukora mu gukingira urwo ruzi Ruvubu?
Nta migambi yacu yihariye iriho kiretse yuko dufasha abanyagihugu tukababwira tugafashanya nayo mashirahamwe nyene akomeye.
Aho uwo mugambi Prodefi utarashika gukorera, abanyagihugu baravuga ko atamutegetse arabashikira ngo abahimiriza kugira ngo babikore.
Icyo dukora tubizwa gukorana n'amashirahamwe canke abahinga bo muri ibyo bikorwa, ni kuvuga ba agoronome canke abamonitere agoronome. Iyo rero uwo mugambi utarashikaho, n'abo ba agoronome ntibaheza ngo babishobore ubwabo bonyene.
Se mu buryo bwo guteza imbere n'uburimi bo mu buryo bwo gukingira Ruvubu naho biri gute?
Izo proje zozo zifise abantu bavyize babinonosoye hamwe rero n'uburyo bw'amafaranga y'impembo yabo, urumva ama DPA ntiyo bishobora yonyene.
Buramatari w'intara ya Kayanza ndabakenguruki.
Ego namwe murakoze.
Arakoze Diane kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza karo karirimbo duhanura gukingira ibidukikije.
Uhere kunama iyo kumukaza icyuti zose uzinkangurire. Uhere igenino aho iyo imanamba yo su yankangurire. Babuze yewe, babuze yewe, gutema no guturira amashamba batitera ubugaragwa.
Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cicu rya Amerika. uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira ababa ku nkengera yazo gwaruka n'imurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana ubo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Baza ndakwishura
Mwavuze yuko ubwo ruzi ruvubu rufise akamaro kenshi kuri twe nako kamaro naka
aho rutangurira mu ntara ya Kayanza rugaca Karuzi Gitega Muyinga Cankuzo aho hose abanyagihugu barakoresha ubwo ruzi eka no kumenya yuko hari ibikikije ushobora gusanga bigize ingira kamaro ku buzima bw'abanyagihugu Baza ndakwishura
Murashobora kutubwira isoko ryanire aho ryo bariri.
Abavuga ngo ni mu Rwanda ikana n'indi mihingo ariko burya isoko bavuga ry'ukuri epfo hajya mu manuko bwa Afrika atahandiri atari hano i Burundi mu ntara ya Bururi muri commune Rutovu. Mbaza ndakwishura.
Ko mbona twamaze kuvuga yuko imigezi myinshi yo mu Burundi yisuka mu ruzi ruvubu. Nkaba mbona nkaho mperereye hari abantu bimbamwo ubutare mbega hariko harakogwa iki kugira ngo abantu bonona ubwo ruzi ruvubu bahanwe
hariho amategeko yemeza yuko umuntu wese afashwe ariko arakora igikorwa nk'ico ataruhushe yaronse ahanwe n'amategeko mwega abanyagihugu mubibonye mukwiye gushikira inzego mukabamenyesha ibiriko biraba mbaza ndakwishura
none nkabimba ubutare bo Hoba hariho ingaruka mbi ica bizanira ugoruzi ni
abo bonona isi bakongera bakonona ibikikije muri ubwo mwanya bashoko batabibona ariko mu misi iri imbere ugasanga ayo mazi naco abagimariye aho banyagihugu bahora bayakoresha ashobora konona ubuzima bw'abanyagihugu
Rugamba rwa maki nkayanje
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya du mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Mbega uruzi ruvubu twarukingira gute
Abanyagihugu bagategeza kumenya ukuntu iyo bari ko baravomera canke iyo babagaye aho baza guta imicafu Muri ibyo byose rero ikintu gikomeye ihimiriza yabari hejuru boza barashikira abanyagihugu bari ku kivi bakababwira ineza y'uruzi ruvubu kuri bo igihugu cacu no ku makungu yose Mbaza ndakwishura
Mbega nk'umuntu agiye mu ruzi ruvubu akaroba nk'amafi akayajyayo bagize nawe
mu nzuzi baragenda kuroba bakayafungura canke bakayashora ariko batabyifashemo neza abariko bararoba ntibakurikize amategeko usanga ari ibintu bikenerwa kugira inzuzi ruguma rumeze neza Mbaza ndakwishura
abajya abantu binura umusenyi mu ruzi ruvubu byo babifise ingaruka mu ruzi nire
murazi yuko amazi ashobora kwiha inzira ugasanga urugero rwahora rukeneye kugira ruvuye isuke muri nire ruragabanutse n'ikindi kintu abantu bakwiye kumenya bajya binura umusenyi birorona cane gose uruzi bigashobora no gusinzikaza bajya banyagihugu bubatse iruhande aho isi itaba igikomeye Mbaza ndakwishura
hariho moye umuntu yokoresha kugira Izo mvubu ntizo ziraduka ku musozi konona ibintu.
Hajya ku nkengera bakazitira bakoresheje ibiti bikomeye n'ivyuma bigaheza bigatangira za mvubu ntizo ziraduka mu murima.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Ikiganiro nikira cizwe rya Amerika. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
ariko arakogwa kugira aho bakwe ingomero z'umuyaga nkuba kuri urwo ruzi ruvubu maze abarundi nabo babe ahabona nk'abandi
murazi yuko kubaka ingomero ari ibintu bisaba uburyo bukomeye aho hariho umugambi wo kubaka ingomero nyinshi zitandukanye ariko rero kindi mukwiye kumenya igihugu Egypte gifise amasezerano n'ibindi bihugu aho uruzi Nile batemba yuko badashobora kugira imigambi nimwe batabanje kuja inama bumve nuko iyo migambi idashobora konona urugero rw'amazi Nile.
Mbaza ndakwishura
none leta iriko irakora iki kugira bafate neza amazi kugira bayakoreshe iyo mirima yabo bazoze baragira nka kujya kwa Egypte ntibazoze baradutwenga kugoruzi nero viwacu mugo tutazi gukoresha ayo mazi neza.
Ni umugambi ukomeye kandi mwiza cyane gose ukwiye kubera akarorero abarundi bose. Ubushikiranganje bw'uburimi n'ubworozi burakwiye cyane gose gufasha abanyagihugu kugira batere imbere muruko kumenya gukoresha amazi meza, amazi y'uruzi Nile, kuko byofasha abanyagihugu kurima kabiri gatatu mu mwaka bakongera bakaronka n'umwimbu umeze neza cyane.
Mbaza ndakwishura
tufate hari ukuntu nk'umyaka iheze nahora mbona batera ubutabera mu ruzi ivuga kugira baronke ifi, none byo bifise ingaruka mbi ku ruzi Nile?
Nankeka yuko bifise ingaruka mbi ku mazi, kuko ubwa mbere murazi yuko ari ibintu bavuguta utamenya ibyo bashiramo wabona ifi mu mwanya mutoya zose ziremba. Rero amazi ugasanga ntakimeze neza, arasinzikaje amagara y'abanyagihugu bayakoresha. Mbere ugasanga mu misi iri imbere aho uruzi ruvuru rutemba ruja amazi nayo nyene agiye arumeka.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayugwaruka. N'ubu nyene tumiramate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura gukingira ibidukikije.
Yo kumukaza inchuti zose uzinkangurire oheri jenino aho hiyo imanamba mahanga yosu yankangurire babuze yewe babuze yewe.
Duhi jambo abanywanyi bacu Saidi Mukeshimana wo mu Ruziba yatwandikiye aturamutsa arongera akavuga ati iyo ncunyije amaguru ncangira ibizunguzungu no gutambuka ntibikunde ikamara nk'umunota ubwenge bwagiye akabaza ico byo babivako. Arasubira akabaza ati umugwi ifungurwa nofata kugira ngo bihere n'uyuhe? Muganga Anita Munyana duherisho munywanyi.
Haya umubiri wacu urangwa n'ibintu bitandukanye, urinze wumva ko uhagurutse ukumva biranse bishishikaye ukitwararika ukaraba yuko iyo uhagurutse utari kuriruka witonze bigashishikara ukwirukira kwa muganga, ko ibizunguzungu bavita vertige orthostatique biterwa n'ibintu bitandukanye bisabwa yuko umuganga muyaga hama akagusuzuma.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize icyo zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno musi uvuga uti agakoni uzitwaza mu busaza ugaca ukiri muto
bikubwiye iki?
Fate nk'amashuri bose bora gutangura mu mwaka wa mbere ufise imyaka 50 ntibishoboka.
Bikubwiye iki?
Washaka uvuga jewe mu buzima bwanje nshaka kuzoba dogiteri gerageza wige kuko ntuzogenda ku byego shaje.
Bikubwiye iki?
Kugira urondere ubuzima uzobamwo muri kazozumanze gusaza ubihiga ukiri muto kuko ntoza guhiga ibintu wamaze gusaza ntibyoshoboka.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese nateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimire Diane Ndonse na Joseline Nduwayo bamfashije gutororokanya amajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu jambo rimwe @gmail.com Change twakure kuri 71 amajanabiri na 28 amajanatandatu na 32 Change kuri 76 amajanicenda na 40 amajanane na 60 Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Mwabonye Imana ikingura dususuruke. Nsengi yumva Manase aragira ati mu mpindirimbo yitwa The Storm Is Over ya R. Kelly. Ishimishe abanyarwanda aho bari hose n'abanyeshuri bose biga kaminuza y'u Rwanda.
I was in a tunnel and couldn't see the light. And whenever I'd look up, I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing, it seems like I've been walking for miles. And my heart could be crying, dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I feel heaven, yeah.
Heaven is over me.
Come on and set me free. Whoa. Now in the midst of my battle, all hope was gone. Downtown in a rush crowd and felt all alone. Every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. Oh, but then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. And then a small voice saying the storm is over. The
storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I can feel heaven.
Heaven,
yeah,
is over me.
Come on and set me free. Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend. And now I can depend on the voices of a wind. When it's saying, storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine. Won't you set me free? The storm is over.
Storm is over now.
Turasusuruka kwijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com, Facebook radio yacu VOA. True stories for miracles, for true blessings. I was riding in my car one day in the express lane, rolling on the freeway, and suddenly the phone rings. Then I reached down beside me, then I looked on the floor, felt on the back seat. See, I was drinking while I was driving, never thinking about what I was doing. I turned around, and before I knew it, here comes this truck now. The doctor said, I don't think he's gonna make it. Family said, make the funeral arrangements. Unplugged the machine, he's gone now. Then told my wife to be strong now. Then a small voice said unto me, if you promise to stop drinking. I surrendered on that day, and now for 10 years I've been straight. You saved me, oh, you saved me. You saved me, you saved me, oh, you saved me. Thank you, Jesus. Gave me a second chance, oh no. You saved me, thank you, Jesus. You saved me, oh, oh. You saved me, you saved me. Now, I've been sitting in this chair, waiting on the phone to ring, praying up to God that someone would call me with a job opening. Cause it's been so hard for me, month to month, struggling to eat, but still there was no answer. No answer. I stopped believing in his word and got so mad at him. And when somebody say God's good, I just laugh at him. Oh, in the nick of time, his blessings rained on me. By his grace, the phone ring. A lady says, we're hiring. And that's when I knew he saved me. Saved. You saved me. Oh, you saved me. Oh, no. You saved me. Thank you, saved me. Now, I was 18 out there on the block selling drugs. With a gun at my waist. And for people, I had no love. See, the streets was my home, and family and friends were gone. Had no one to trust, and deep inside I was all alone. And then a deal went bad one day, and it was enough to pause me. I was shot 4 times, and before I knew it, I was on my knees. Pushing up my body, my heart's beating fast. Oh, what am I doing? I don't think I'm gonna last. Then I begin to flash back on the things I've done in my past. That said to me, I'll give you peace if you believe. I accepted Christ that day, hallelujah, now I'm free. You saved me, saved me, you saved me. Thank you, thank you. You saved me, oh, oh. You saved me, you saved me. I was in the aisle of a grocery store, with a pain in my chest, and I'm wondering where did it come from. I got tested, and the results came back, and the doctor said, I'm sorry, but you got cancer. I could not believe it, so I called up my mama to calm my nerves. She got down on her knees. She said a prayer for me. Said, just keep on thanking Jesus. He'll give you all you need. That was 5 years ago. Don't have that pain no more. Doc says you can go home. Cause all your cancer's sold. Said, you saved me.
You saved me.
No, no. Never felt love to you. Save. I was saved, begging to you. Save me. Why?
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Rivuzimana Aristide wiga muri kaminuza y'Uburundi mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'ubutunzi Faculté d'Économie araramutsa umuryango we uri butihinda aribo mama we Annonciata Hakizimana abo bavukana murumuna we Yazari umugore wiwe Kariniya n'abana babo batatu Muyomba Bikori Diomède Liboire Fabrice Munezero abagenzi bose bigana na Aristide barimo Mathieu Terence Jean-Baptiste Machu Chege Danko n'abanyeshure bose bavuka muri commune ya Butihinda Rivuzimana Aristide atindirimbo Legendary Lovers ya Katy Perry ibanezeze.
Under a silver moon, tropical temperature, I feel my lotus bloom. Come closer, I want your energy, I want your aura. You are my destiny, my mantra. Never knew I could see something so clearly looking through my third eye. Never knew karma could be so rewarding and bring me to your light. Maybe this is the beginning of something so magical tonight.
Amatwi ikiganiro dususuruke ku ijwi rya Amerika. Rutikanga Ferdinand w'i Kigali mu Rwanda aragira ati ndashaka kwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2015 Lasto Kweli ukora muri USAID i Washington, Kwitonda Roizi utuye Johannesburg muri Afrique du Sud, Muelwa Mwinsa na Wivin batuye i Lusaka muri Zambia, na Chibangu Alexandre umuteramakofe w'i Burundi utuye i Bujumbura. Rutikanga Ferdinand ntibagiwe kandi na madamu we Kampire Berta n'abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika. Ferdinand, urakoze cyane, nawe kandi ugira umwaka mushya muhire n'abawe.
Cristo, no, 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 no,
Amerika turasusuruka Baganizi Elfaz uri muri Kenya arasuhuza umuryango we uri mu Ruhengeri mu mudugudu wa Nyabizi ya gatatu Erican uri muri Colorado University muri Amerika n'abana bose biganye muri medicine ya mbere I Burundi abatuye indirimbo akamanyu k'umutima ya Coral Sinai Baganizi Elfaz atumwaka mwiza kuri mwese
Ibice 28 umurongo wa 21 twasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima
si byiza gucumuzwa
n'akamanyu k'umutsima gusa
irinde utazacumuzwa
n'akamanyu Nakamani kumutima,
cyubahiro cyawe
nakamanyi ku mutsima gusa
ubugiye kitari cinshi
nakamanyi ku mutsima gusa
kizashira utangare
nakamanyi ku mutsima gusa
yewe icyo cyubahiro urata
nakamanyi ku mutsima gusa Abajo
kumva ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @v1news.com. Facebook ni radio yacu VOA. Maze rero nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Oh,